Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika libandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mututeze amatwi, muri kumwe na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamilindi. Mwiriwe neza. Amakuru mu Kirundo mu Burundi, hari ikibazo cy'abarimu bigisha ibintu badafitiye ubumenyi.
Aho tugeza turabona koko by'ukuri ko hariho nk'ibyigwa bazanye ngo SH bya tekinoloji, abo barimu benshi ntabyo bize n'igiswahili.
Uyo ni Muhigirwa Pierre Claver, ayoboye sendika y'abigisha STEB mu Kirundo. Incamake y'amakuru yo hirya no hino tugira tubashikiriza mu kanya. Abakozi batatu b'ishyirahamwe ry'abagiraneza International Rescue Committee bahagaritswe mu Burundi.
Inama y'abakuru b'ibihugu bya Francophone yatangiye uyu munsi muri Armenia.
Muri Tanzania, Mohamed Dewji avugwa ko ari we muntu atunze cyane mu karere ka Afrika ku rwego rw'abakiri bato, yanyurujwe ku mugwa mukuru mu byerekeye butunzi Dar es Salaam. Aya makuru hamwe n'andi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gatoyi. Mugume ku maradiyo yanyu. Radio Ijwi ya Amerika i Washington DC, idonido ry'amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya. Abakozi duhere ku Burundi, abakozi batatu bishyira hamwe ry'abagira neza International Rescue Committee rivise cicaro gikuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahagaritswe mu Burundi. Abo bakozi bahagaritswe jo ku gatatu mu burengero bw'igihugu, bagizwa ko baciye kubiri n'ingingo yafashwe na leta ku itariki imwe y'ukwezi kw'icumi. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe umutekano mu gihugu Pierre Nkurikiye avuga ko igipolisi mu ntara ya Muyinga cafasha abo bakozi batatu b'ishyirahamwe International Rescue Committee bari ku kazi. Uwo muvugizi asigura ko bose bariko bakora ataruhusha rudasanzwe bahawe, kandi ko bariko barasambishwa muri iki gihe. Ishyirahamwe bakorera International Rescue Committee ndaco ryashatse kuvuga kwihagarikwa ryabo. Urwego rujejwe umutekano mu gihugu rwafashe mu mpera z'ukwezi kw'icenda ingingo y'uguhagarika mu kiringo cy'amezi atatu amashyirahamwe yose y'abagira neza y'abanyamahanga akorera mu Burundi. Gushika ubu amashyirahamwe ane ku mashyirahamwe 130 y'abanyamahanga akorera mu Burundi niyo amaze kubahiriza ibisabwa na leta.
Inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango mpuzamahanga w'abakoresha igifaransa OIF mu magambo ahinnye yatangiye uyu munsi i Erevan, umurwa mukuru wa Armenia. Ejo abakuru b'ibihugu bazatora umunyamabanga mukuru w'umuryango mushya. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Louise Mushikiwabo arapiganira uyu mwanya n'umunyamabanga mukuru ucyuye igihe umunyakanadakazi Michael Jean. Louise Mushikiwabo ariko ni uhabwa amahirwe menshi kubera ko Afrika yose, Ubufaransa na Canada, ibihugu bya mbere bikomeye muri OIF bamushyigikiye. Umunyamabanga mukuru wa Francophone atorerwa manda y'imyaka ine, ashobora guhabwa izindi. Nka President Abdou Diouf wigeze kuyobora igihugu cya Senegal, yabaye umunyamabanga mukuru wa OIF manda eshatu zikurikirana kuva ku itariki ya mbere y'ukwa mbere 2023 kugera ku itariki ya 31 y'ukwa 12 2014. Icyicaro gikuru cya Francophone kiba i Paris mu Bufaransa, ni naho umunyamabanga mukuru agomba gutura.
Naho muri Tanzania, igipolisi cyaho kimenyesha ko Mohamed Dewji avuga ko ari we muntu atunze cyane muri Afrika ku rwego rw'abakiri bato, yanyurujwe mu gisagara cy'ubutunzi cya Dar es Salaam. Umutegetsi mukuru w'igipolisi Dar es Salaam Lazaro Mambo Sasa avuga ko Mohamed Dewji afise imyaka 43 muri iki gihe yanyurujwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bari bihishije mu maso uno munsi kuwa kane mu gitondo. Abantu barashe mu kirere imbere y'uko bamusunikira mu modoka bagahunga. Bamunyuruje ku hoteli aho yaragiye kwinononerera imitsi. Igipolisi gisigura ko cakomeje ingingo zerekeye umutekano ku bibanza byose byo kumbibe no ku bibuga by'indege. Ivyo mu ntumbero yo gutuma abo bagabo babiri b'abazungu bikekwa babonywe ku masanamu ya video batava mu gihugu. Ikinyamakuru gifise cicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gisohora urutonde rw'abantu batunze kurusha abandi ku isi ku mwaka utashe Forbes catangaje ko Mohamed Deuji yari afise amatungo y'agaciro ku muri yaridi ni miliyoni 500 y'amadolari mu mwaka w'2016. Deuji ayoboye isosiyete Metel ikorera mu bihugu bigera kuri 10. Iyo sosiyete ikorera cyane cyane mu bisata by'uburimyi, assurance no gutwara abantu n'ibintu.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yohereje muri Turikiya abahanga b'abagenzacyaha muri anketi ku izimira ry'umunyamakuru Jamal Khashoggi. Ni Perezida Trump wabitangaje uyu munsi. Jamal Khashoggi akomoka muri Arabia Saudite, yazimiriye muri konsula y'igihugu cye mu mujyi wa Istanbul muri Turikiya ku itariki ya 2 y'uku kwezi. Turikiya ivuga ko ashobora kuba yarahiciwe, Arabia Saudite irabihakana. Perezida Trump yavuze ati icyo tuzi nuko Jamal Khashoggi yinjiye koko muri konsula ariko ntiyasohoka. Niba yarishwe byaba ari ishyano. Turimo turakorana n'ibihugu byombi, Turikiya na Arabia Saudite, kugira ngo tumenye uko byamugendekeye. Perezida Trump ati ntituzaborohera.
Radio ya Amerika Washington DC tugarutse muri Afrika. Abantu 32 bacukura ubutare mu buryo butarekuriwe n'amategeko bapfuye bahitanywe n'isenyuka ry'ikibanza gicukurirwamo ubutare bw'inzahabu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo mpanuka yabaye ku itariki zineza uku kwezi kw'icumi. Iyo nkuru itangajwe uno munsi kwa kane n'abategetsi bo mu karere iyo mpanuka yabereyemo. Igitigiri cy'agateganyo cy'abahasize ubuzima ni 32. Igitigiri cy'ibiziga by'abantu bakuwe muri ico kibanza ku mutaga uno munsi kwa kane, nk'uko bitangazwa na Deogracias Musafiri ayoboye ishyirahamwe ridaharanira ibyicaro vya politike mu karere ka Fizi mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko. Ico kibanza gicukurirwamo ubutare bw'inzahabu casenyutse inyuma y'imvura isegenya yateye imyuzure mu gisagara ca Masisi mu karere ka Fizi. Mubandanya kumviriza ibiganiro n'amakuru tubafitiye kuri isaha kuri Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda.
Ijwi rya Amerika tugiye mu makuru yo mu biyaga bigari. Hagati aho mbibutse yuko mushobora gukurikira aya makuru kuri internet mu gihe turimo tuyabagezaho kuri radio yacu vewa.com. Urukiko rw'ubucuruzi i Kigali rwatangiye kuburanisha urubanza rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro n'abanyamigabane b'ikigo PTC. Urubanza ariko rwahagaritswe rugitangira. Umunyamategeko w'abanyamigabane Maître Rwagatare Janvier amaze kwerekana ko urubanza rutigeze runyura mu nama ntegura rubanza nk'uko itegeko ribiteganya. Umunyamakuru wacu Ikigali Sumutekaboyi yaduteguriye inkuru.
Abanyamigabane barezwe muri uru rukiko ku isonga haza Madamu Mukange Manyaderine, umugore wa nyakwigendera Rwigara Sina Paul. Bivugwa ko yihariye imigabane igera kuri 85%. Harimo umukobwa w'Amahoro Anne, hakaza abandi banyamigabane bakomoka mu gihugu cya Kenya. Abanyamigabane bose bari witabye urukiko bahagarariwe na Maître Rwagatare Janvier. Ikigo cy'imisoro kirega aba banyamigabane ko bacunze nabi uruganda rukora itabi rya Premier Tobacco Company, bigatuma inanirwa kwishyura imisoro. Rwanda Revenue isaba urukiko ko rwategeka aba banyamigabane kugira uruhare mu kwishyura imisoro iki kigo kiyibereyemo. Nubwo ababuranyi bose bari witabye urukiko, haba ku ruhande rwa Rwanda Revenue ndetse n'uruhande rw'abanyamigabane bane ba PTC, urubanza ntirwabashije gukomeza kukunganira aba banyamigabane. Maître Rwagatare Janvier yagaragarije urukiko amategeko yirengagijwe. Maître Rwagatare yabwiye urukiko ko uru rubanza rutegeze rubanza gucishwa mu nama ntegura rubanza. Uyu munyamategeko agasobanura ko iyo iyi nama iza kubaho bari gusaba ko uru rubanza rwahuzwa n'urundi ikigo PTC cyarezemo Rwanda Revenue Authority ku kigerekaho imisoro y'umurengera. Maître Rwagatare agasobanura ko ibi bitashobotse kuko habayeho kwirengagiza amategeko, nta byinshi byigeze bivugirwa mu rukiko. Gusa umucamanza yavuze ko bagiye kubanza gusuzuma izi nzitizi bakazasoma imyanzuro y'uru rubanza tariki ya 18 z'uku kwezi. Abakurikirana hafi uru rubanza Rwanda Revenue iregama aba banyamigabane ba PTC bemeza ko mu gihe uru rubanza Rwanda Revenue yashobora kurutsinda, izabibonye uburyo bwo kugaruza amafaranga ivuga ko PTC yanyereje idatanga imisoro. Rwanda Revenue izabibonye uburenganzira bwo gufatira indi mitungo y'aba banyamigabane bandi mu gihe byagurishijwe mbere bitabashije kurangiza umwenda Rwanda Revenue yishyuza PTC. Kugeza ubu ibizwi byamaze kugurishwa muri cyamunara n'itabi ryari mu bubiko bw'uruganda inganda ndetse n'imashini zifashishwaga mu gukora itabi byose byaje kwinjiza amafaranga angana na miliyari 2 na miliyoni 300 gusa aya mafaranga aracyari make cyane ugereranije n'ingano y'umusoro iki kigo cyakusanye kivuga ko itishyuwe n'uruganda PTC mu gihe imitungo y'uruganda yose isa n'iyamaze kugurishwa hakwibazwaho miliyari zisaga 3 zisigaye zizaturuka birashoboka ko abanyamigabane baregwa gucunga nabi uyu mutungo w'uruganda bazagira uruhare mu kwishyura umwenda usigaye mu gihe urukiko rwaba rubahamije uruhare mu micungire mibi y'uruganda ari nayo yabaye impamvu Rwanda Revenue ivuga ko iki kigo kitabashije kwishyura imisoro umuryango wa Rwigara wakomeje kugaragaza ko utemera uyu mwenda ko ari ibintu bageretsweho na Rwanda Revenue uyu muryango nawo ukaba warareze Rwanda Revenue mu rukiko ugaragaza ko iki kigo cyabageretseho umusoro w'umurengera Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
urakoze Asumta reka rero noneho duhamagare Eric Bagirubusa yagiye mu karere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda kureba bamwe mu bahinzi b'ibirayi bavuga ko kugurishiriza umusaruro wabo mu makoperative mu mwaka ushize byabateye igihombo gikomeye dore ikiganiro bagiranye
twebwe twahinze ibirayi noneho byeze cyane bibura isoko kandi kubura isoko nuko babivugirije iki induru bimaze kubura isoko rero twongeye guhinga birapfa ntitwabona n'imbuto ubu niyo mpamvu ibirayi byabuze
iyo uvuze ngo babivugirije induru urashaka gusobanura iki
ndashaka ko byabuze igiciro
nyine leta yaravuga ngo ibirayi nibagende ngo bagwishe ku giciro runaka kandi ubundi bisanzwe imyaka niyo yihe isoko ntabwo naboneje ibintu yaje ibirayi ngo noneho bagende babishike ngo ku 200 si byagurande icyo gihe aba wese abayejeje ibirayi imyaka niyo yihe isoko ubwo none icyo gihe ibyo birayi bimaze bibereye mu murima waje gukura n'ibirayi byawe byo kurya bakaguca 50,000 ngo wakuye ibirayi ngo utamaje wabibwira leta icyo gihe ibirayi biragenda bimwe birabura abenshi barafunzwe kubera ngo bajanye ibirayi mu masoko ubwo iyo mpamvu hari niba ari n'imana yabibonye ikarakara reba nk'ubu ngubu ntituheruka no kubona imvura
none ubu twavuga ko harimwo kuki ku muhinzi w'ibirayi
ubu turi mu madeni kubera yuko buriya twararumbije muri season ishize twari twarafashe amadeni turi kugurira amabuto ngo tuzasarura biba birarumbye ubu nukuvuga ngo turi guhondagurwa n'inzara
waragenda ugafata inguzanyo ngo ugiye kugura imbuto uhinge wabyeza leta ikaga kubikura
ikibazo twebwe twageze ni ikibazo cy'amakusanyirizo bafataga ibirayi bakabishyira ngo nta muturage bemeye gukura ibirayi ibirayi bazabikura ku 35 ibirayi biborera mu mirima
none muravuga muti mwabuze imbuto tubwira impamvu yo kubura imbuto noneho nuko byaboreye mu mirima nkuko mubivuga
impamvu yo kubura imbuto byaboreye mu mirima
mu kwa kane nta birayi byeze
noneho ibyo duhinze mu kwa kane birapfa bihera ubwo ngubwo rero tubura imbuto
ino rugo bubahinze amasaka kandi ntibahinze
amasaka ubundi duhingamo ibigori gusa
ingano
kandi ubundi twarahingaga ibirayi
ubundi mperuka inaha bavuga ngo ibirayi mwabyise horabataguha ibirayi muri kubyita ngo iki
bari kubyita bati ntibarigegeze ubundi bakabyita inyama kubera ko ibirayi ubu umuntu uri kurya ibirayi kugeza kweze saha ni umwe bose
batindi horigegeze ubwo bishatse kuvuga iki no nta mutindi watinyuka ikirayi
watinyuka ikirayi ubu kugeza kwize saa kuko ikiro kiri kukabakaba muri 200 none se ubwo uri kumva waje kugura ikiro cya 200 wagurira gahunga cyangwa ukagurira ubu ngubu turi abakene
byabagezeho ingaruka zikomeye rero
cyane byatugezeho ingaruka zikomeye na n'ubu bukene ni ukubera ibirayi
ariko nagiye mbona imirima hamwe bari kubagara iyo mbuto muvuga mwabuze barayibonye byagenze bite
nyine ni kwa kundi umuntu avuga ati nubundi nta kindi cyambeshaho nibura reka mugerageze ndebe ko natera karima kamwe kuturaye kubera ko ino twamenyereye kurya iki ibirayi nuko byagiye biraba uri kubona nkaha hose babonaga ari ibirayi none dore bateye amagori gusa
uravuga amagori kandi nabyo ni igihingwa
oya ntago ari igihingwa ibigori biratindaga mbese ibirayi ko byeraga amezi 3 ibigori ni amezi 6 n'umusaruro ntigwingana aha niho hakura nk'imifuka 3 z'ibirayi nta nibiro 20 by'ibigori wasaruramo mbese uri kumva bihinganye
mukumva wenda ubutaha byazagenda bite
nyine ikintu njye nabona nuko leta yo niba umuntu yejeje yareka imyaka niyo yishakira isoko none se nk'ubu ngubu ko ikigo cyabaye 200,300 hari ubwo leta yo yagishizeho ni imyaka yishizeho mu gihe yaba yeze nibo wenda wo narafashe ideni wawe nkagurisha nkishura kanaka niyo mpamvu abantu ubona benshi bishuye muri za banki rambere ni ukubera buze ubwishu
wowe ukumva byagenda bite wowe
nje uko ndi kumva byagenda nk'uko uyu mugenzi wanjye abivuze niba duhinze ibirayi
bazaje bareka byihagaciro nkuko nkigihe bigezeho apana kuvanga ngo barabihagaciro kandi babihagaciro nubundi cyagiciro ntikiboneke kandi waje gukura nubundi bakakwirukanka aho bati ntukure ntibyemewe ibirayi bikabura mu kimo mirimo
ubu muheruka kurya ibirayi ryari nkamwe
kera imyaka zirahindura n'umwana ari kuvaga ikirayi gisagute
umwana arabaza ngo ikirayi gisagite
esido sibwabadaga imodoka ziri kugenda zirazana ibirayi ko bakuraga bakabika ibirayi bikamera bakongera bagasubiriza wabutara kuwe mu murimo ukabona imbuto ukuza muraturwana wo mukadufasha
tukabafasha dute
none mukatwereza icyo
gira icyo usaba ubutegetsi none
ubutegetsi ni ukugira ngo busabe nyine kugira ngo ukora iki babuduhe uburenganzira bwo gukora ibidukora ibyacu kugira ngo mbese dukore ibyacu neza kugira ngo ubutegetsi nabwo buteye kudukandamiza
ibirayi biramutse byeze baha uburenganzira abaturage nk'ubwa mbere twari dusanganywe imbere amakusanyirizo ataraza noneho umuturage akagurisha yigurishirije ibirayi umuntu runaka babyumvikanyeho akabimuha akamuzanira amafaranga nka mbere makusanyirizo ataraza natwahoraga na bino bibazo
ariko mu makusanyirizo dusobanurire habamo igihombo kubera iki gute
mu makusanyirizo igihombo kibamo barakubwira ngo tegereza aja kuyandikisha noneho umunsi gwawe nigugera niho uzakura ibirayi aho gwa munsi gwagera bakakubyara nta turi kugura bakagenda bakurerega ngucu bakurerega none ibirayi bikazarinda kugira ute gusazira mu mirima
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Burundi ho inyuma y'imyaka 5 iheze hatangujwe inyigisho zishingiye ku ishure shingiro bimwe mu vyigwa ntibirashobora kuronka abarimu babinonosoye mu ntara ya Kirundo ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze
Haba mu mashure y'intango canke mu mashure shingiro abigisha baratanga inyigisho kuvyigwa batigeze babona mu mashure baciyemwo ingorane zo kuvyigisha ziri kuvyigwa vy'indimi canke vy'ubushakashatsi n'ubuhinga aba ni bamwe mu barimu bahura n'ivyo bibazo bigisha kuri amwe mu mashure yo muri komine ya Busoni
hari ivyigwa vyinshi vyagiye biriyongera kuri sha dusanganywe twari dusanganywe Kirundi Kiharuro Gifaransa cyo dimiriye hanyuma barongeramo ibindi nk'iswahili ivyongereza za FCH ivyo iyo umwigisha ari karabyigisha atabiherewe formation ihagije na cyane cyane ko nk'ubu ntanyigisha kuri ibyo twiye tubona mu mashuri twe twagiye turacamo umuntu akiri uko abyigishije gutyo ugasanga umwana nawe abyakiriye uko abironka
ubu barashobora kuba wigisha nko mu mwaka wa mbere dufate bakakugira formasiyo kwa tujya two muri porogaramu y'umwaka wa mbere nyine hanyuma bikagusaba yuko uja nko mu mwaka wa gatandatu ukaza kwigisha igiswahili nta nosiyo nimuvize ku giswahili yacyo nzi
inyigisho batanga batanonosoye zigishwa no mu buryo butoroshye ababigisha bavuga ko basa nk'abataco bavunikira
mwico gihe ingaruka novuga ni mwimbo muke ukuvuga ubumenyi twa twatanze ntibabuhagije nico gihe usanga turaho mu mbomoke umwimbo dahagije ibyabi ndusanga umwana aca vanga arose ifite ihagije kuri ivyo kuko no mugisha bitanze n'abacu cyabiziko
ngaruka zicazi bazazindi z'uko nyene usanga agiye atana kimwe afise mu mutwe kandi nawe undi yabimwigishije nawe akaba tabumenyi arasanga bifise bavye kuba wigisha na effective y'abana ijana urumari mumwe ibintu bitubona cyane ugasanga abana ntibafise naho bicara benshi twigisha bicaye ku mabuye nta ntebe bafise ni bwa bumenyi buke nyene buvana n'izo ngorane barimwo
basaba gukarihirizwa ubwenge kugira bashike kwihangira
bijya byo kwigisha byo gutanga amaformasiyo ku mwigisha ugasanga ngo akeneye kumwana mwigisha mu wa mbere ku giswahili cyangwa icyongereza uwo mwigisha ntazoguma kwigisha mu ishuri ejo bazamwunguruza bafexe uwo mwabamba kama fexe mu ishuri nko mu wa kane ntazoguma muri wa mwaka wa mbere umwaka uza bakaca ugasanga wa mwarimu yahavemo wa mwaka wa mbere cyangwa giswahili ugiye mu mushasha ugasanga kigisha ukundi bo gwizana amaformasiyo kubigisha bose
sindika y'abigisha sebe igize imisi igendera abigisha iganino mu ntara iba iriko irumviriza ibibazo byabo ikabagira n'inama y'ingene boganira n'ababarongoye mu kubitorera umuti muhigirwa Pierre Claver arongoye syndicat stebe mu Kirundo avuga ko ikibazo gishikirizwa nabo bigisha ari inkora mutima
aho tugeza turabona koko byukuri ko hariho ntibyigwa bazanye bya ngo SH bya technology aba bari mu beshi ntabyo bize n'igiswahili ntacyo bari basanzwe bazi rero birabagora cyane twasaba yuko leta yoraba ukuntu ibaforoma amatsiye bagashobora kuzabyigisha babyumva
Icyo bakora muri sendika baraheza bagashikiriza ibibazo nk'ivyo leta muhigi kwa Pierre Claver.
Twebwe icyo dukora sendika yacu irakora na leta iraheza gashikiriza ibibazo muri leta hanyuma bagaheza bakabikorera ko nabo nyene bagashobora gutunga icyo kibazo yabashoboye kwabo gikora.
Mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Kirundo bavuga ko batarashobora kwegeranya ibiharuro ku bya nkenerwa mu mashure. Musafiri Ndestor arongoye ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Kirundo avuga ko n'umwaka utaha warangiye intara ya Kirundo ifise ikibazo cy'abigisha. Umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo amenyesha ko ibya nkenerwa haba mu bigisha, ibitabo, intebe n'ibindi bizobavyegeranijwe mu ndwi igiye gutangura. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Naya bona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masekonda 60.
Yego, na handi wayakura uretse kwijwi rya Amerika.
Radio ya Amerika Washington DC. Kuri uwa kane abantu amajana bagize imyerekano mu gisagara cya Nairobi basaba ko abantu biba amafaranga muri Sudani yo mu manuko bakayanyegeza muri Kenya bofatwa naye amafaranga agasubizwa mu gihugu cya Sudani yo mu manuko. Umumenyesha makuru wacu i Nairobi Eroje Burikaneza araduha ibindi kuri inkuru.
Abari mu myerekano bari batumwe ko n'urunani Team Courage bakaba bari mu mwambaro wirabura nka bose. Bari bagizwe ahanini n'urwaruka hamwe n'abakenyezi. Nk'igihe cy'isaha zitatu z'agatondo bahuriye mu kibanza citiriwe Freedom Corner kiri muri Uhuru Park ku mugwa mukuru Nairobi imbere y'ukwihereza amabarabara. Bacungerewe n'igipolisi bagenda bararirimba bati bohora Sudani y'Epfo canke naho ngo abanyagihugu ba Sudani y'Epfo bararuhijwe n'uko amabicwa kubw'inyungu z'abantu bamwe bamwe. Daniel Dend umugabo w'imyaka 43 numwe mu bari mu myiyerekano. Yakomerekeye mu ntambara zo muri Sudani y'Epfo mu mwaka w'1997 mu gihe we na bagenzi be bari bafashe ibirwanisho kugira ngo barondere ukwikukira kuri ico gihugu. Yararashwe bimuviramo ubumuga mbere n'uyu munsi yagendera ku gakinga bamusunika.
We have been suffered over 50 years.
Twarababajwe imyaka irenga 20 kandi uwo mubabaro utegerezwa kudafatwa minenerwe kuko akarere karinumiye ku makuba y'Abanyesudani y'Epfo kandi dukeneye kwayo mafaranga asubizwa mu gihugu. Ikindi ntidukeneye kwahabwa abarongozi bacu, dushaka kwayo mahera akoreshwa kubw'ineza y'abanyagihugu. Ubu wihweje neza igice cy'abanyagihugu barahunze igihugu cacu kubera intambara. Dushaka rero kwayo mafaranga asubizwa mu gihugu kubw'inyungu z'abanyagihugu. Denda nemeza ko bakoresha ubugizi bwa nabi amafaranga bikwa muri Kenya bose bazwi akababazwa no kubona umengo ibihugu vy'akarere bisa n'ivyigira sindabibazwa kuri ico kibazo.
We know the name by one by name. All the report are being
turaza amazina yabo barazwi n'amaraporo aravuga amazina yabo bantu ariko nta kintu na kimwe cigeze gikorwa n'akarere. Amerika yagumye isemerera ibwira akarere gufata ingingo ariko akarere ntaco kakoze ahubwo umenga kahawe rushwa. Jewe narashwe mu ntambara ariko ico twagwanira sico turiko turabona uyu munsi. Ico twaharanira kiratandukanye n'ivyo tubona ubu. Twagwanira kwikukira kw'igihugu kubw'ineza y'abantu bose. Mugabo uyu munsi biratandukanye aho usanga abantu bakeya ari bo basahura amahera bisa n'uko twagwanye ngo dupfire ubusa. Abari mu myerekano baciye ku byicaro vy'amabanki menshi bayagiriza kwakorana n'abakora iterabwoba bagaterera intambara. N'uru mugambi hari mu ihuriro ry'amabanki muri Kenya yakiriye urwandiko bandikiye amabanki.
We acknowledge the critical need to ensure the perpetrator.
Turemeye ko ari nkenerwa gose ko abakora amabi mu bijanye n'ubutunzi bakurikiranwa kandi turemeye yuko ivyo muharanira ko hakomezwe igenzurwa rikomeye mu byerekeye ubutunzi hanyuma mu kubikora gutyo tukarandurana n'imizi kubika mahera atazwi yava naterera iterabwoba nk'ihuriro ry'amabanki muri Kenya turakirira urwandiko rwa Team Courage kandi tuzokora kugira ngo turabe uko politike yohindurwa muri ico cicaro imyerekano inyuma yaho umunyamakuru John Alan Namu wo muri Kenya akoreye irelesi yise The Prophetias yerekana abanyesudani yepfo biba amaheri wabo bakayabika muri Kenya n'ibindi bihugu harimo Uganda.
There's a protection network that is protecting
hari gukingirwa kw'abantu bagirizwa ivyaha vy'ubuyobe bagakingirwa n'abategetsi bakomeye muri politika ha muri Kenya hamwe no mu gisirikare vyerekana ko hari biturire muri Kenya n'Ubuganda mu banyepolitike n'abakora amatohoza bategerezwa kuja hariya mu rufuri hasi mu banyagihugu ba Sudani yepfo gushika abantu babemeye basubiza amahera mu gihugu bagira imishinga mu kubaka ibitaro amashure hamwe n'ibikorwa remezo hanyuma indongozi za Sudani yepfo co kimwe n'izo mu karere bategerezwa gutangura kwerekana ico bariko barakora kugira ngo abo bantu bagira imishinga muri Sudani yepfo n'abantu bayo. Kuva mu mwaka w'ihumbi 2013 intambara zo muri Sudani yepfo zahitanye abantu ibihumbi n'ibihumbi. Abahinga bavuga ko izo ntambara muri Afrika arizo zimaze guhitana abantu benshi kurusha izindi inyuma ya genocide yakorewe Abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda mu gihumbi kimwe 1994. Abanyasudani yepfo bagera ku miliyoni zibiri n'igice nabo bahungiye mu bihugu byo mu karere kubera izo ntambara nyene. Mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka Perezida Salva Kiir na Riek Machar yigeze kubicegera ciwe ubakabayoboye umugwi inyeshamba zigwanya leta basinyiye Khartoum ku mugwa mukuru wa Sudani yepfo amasezerano yo guhagarika intambara. Eroje Burika neza Nairobi ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika. Noneho ibya Boniface Twagirimana bimeze bite? Boniface Twagirimana ni vice president wa mbere w'ishyaka FDU inkingi ritaremerwa mu mategeko y'u Rwanda. We n'ishyaka rye nako umuryango we n'ishyaka rye bavuga ko yazimiye kandi yari mu maboko ya leta afunze muri gereza. Bityo umudamu wa Boniface Twagirimana uw'Imana Rehema yagiye gutabaza urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB kugira ngo rumufashe gushakisha umugabo we. Uw'Imana turi kumwe kuri telefone. Madame Twagirimana urahura komeye.
Muraho.
Niko bakwakiriye gute?
Najyanye ikirego kuri RIB. Banyakiriye nagiye muri sekretariya niho natanze iletre
ibarwa.
Ubwo bayakiriye nta kindi kintu bambwiye, ariko gusa bayakiriye bantereraho akize de reception ko bayibonye.
Ubwo ni ukuvuga hari na urukaratasi wajyanye rwerekana yuko ibarwa yawe bayibonye?
Ndarufite. Ariko ubwo nagiye no muri ministeri y'ubutabera ko nabo nabamenyesheje. Nabo banyakiriye, nabo muri reception banyakiriye. No kuri droit de l'homme nabo nabashyiriye kopi.
Ni ukuvuga komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu?
Nabo nabashyiriye kopi, nabo bayakiriye, nabo bantereraho ko babibonye. N'urwego rushinzwe amagereza mu Rwanda nabo nabahaye kopi.
Ariko muri abo bose nta wigeza kubwira ati tuzakora iki n'iki, mbese watanze amabarwa gusa barayakira bakubwira ko bayakiriye uritahira? Madamu Imana Rehema agaheka tubanye gatoya, ni inkuru tuzakomeza gukurikirana. Urakoze cyane.
Namwe murakoze cyane.
Amakuru rero n'ibiganiro twa cyafitiye kuri isaha kuri Radio Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nihagarukiye. Dushimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fasil Gebeyeho yadufashije kwegeranya ibiganiro n'amakuru twa cyafitiye kuri isaha. Wahagarariye ibiganiro ni Frederic Nkundikije, kuri micro mwari kumwe na Fideni Yongabo
na Thomas Kamilindi. Mukomeze mugubwe neza na Radio ya Ijwi ry'Amerika. Umugoroba mwiza, murakarama.